mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika. Tugenekerezo rya gatanu ry'ukwezi kwa gatandatu muri 2012 niriwe neza nshuti mutangwa inondo bishasha muri kumwe natwe muri studio ya 18 Ijwi ry'Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane nini nahazo.
Ubikirago ndyama ko cyarashize ndaryama nkarara mu kongo n'ababaye buke mu gatondo asanga umubiri wose menga naraye mu ishamba kuko cyamaze gutabagurika kimeze na
iyi numwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Kongo atubwira ku kibazo cyo kubura ibyo baryama ko iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya amugume ku maradio yanyu. Hagati mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Makamba havuga abigisha batonda n'abana mu masomero atandukanye ico vyica navyo nyene turakibabarira. Ariko imbere yo kugaruka ku idonido y'inkuru nshe ku masonga n'izindi ndabafitiye mbanze ndabwire muri make yuko igihugu cya Misiri cyatangaje kuri no wa mbere ko gihagaritse imigenderanire mu bya diplomasi na Katare icagiriza gushigikira iterabwoba Misiri na Katare vyarimaze igihe bitumvikana kuva aho igisirikare cya Misiri gikuriye ku butegetsi perezida w'umuislamu Mohamed Morsi mu mwaka wa 2013 igihugu cya Katare cyari mu bihugu byari bishigikiye Morsi kandi cyaragerageje bihagije kwerekana ko kidashigikiye itembagazwa ry'ubutegetsi bwiwe ryakozwe na Abdel Fattah al-Sisi asanzwe arongoye Misiri. Misiri yagiriza Qatar gushigikira ibyumviro vya Al-Qaeda no muhari w'iterabwoba wa leta ya Islam no gushigikira ibitero vy'iterabwoba bikugwa mu gace ka Sinai kari muri Misiri. Umuryango w'ibihugu birukiye mu ishami ry'ubutunzi byo muri Afrika y'Uburengero CEDEAO waraye wemereye kata wadaye wemeje icifuzo c'igihugu ca Maroc kwinjira muri uwo muryango mu nama yabaye kuri no w'Imana ku mugwa mukuru wa Liberia. Mu byari bitegekanijwe kwigwa muri iyo nama abakuru b'ivyo bihugu bari kwiga ivyasabwe na Maroc kuva mu kwezi kwa kabiri. Abakuru b'ivyo bihugu barashinze umugwi wo kwiga yinjira rya Maroc muri CEDEAO ukazotanga ivyo washitseko mu nama izokurikira. Ibihugu vya Israel na Senegal vyongeye kunga ubucuti bwari bwatosekaye nyuma yaho Senegal yifatikanije n'inama ya ONU ijeje umutekano mu gufata icemejo zo gisaba Israel guhagarika kubaka amazu ku butaka bw'abanyepalestine muri Antunga. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yarabonanye kuno w'Imana n'umukuru w'igihugu ca Senegal Macky Sall muri Liberia. Israel yaciye itangaza ko igiye gusubira kurungika userukira muri Senegal nayo yemeza ko izotora ko Israel yagihabwa umwanya wo kuba indorerezi mu muryango w'umwe bwa Afrika. Mwihuko ko Senegal, Nouvelle-Zélande, Malaysia na Venezuela biri mu bihugu byashigikiye mu kwezi kwa 12 icemezo c'inama ya ONU ijeje umutekano gisaba Israel guhagarika kubaka amazu mu ntara y'Abanyepalestina isanzwe iri kurondera kwigenga ikaba igihugu kugacu. Ico gihe Netanyahu akaba yaciye ahamagaza abaserukira igihugu cyo muri Senegal na Nouvelle-Zélande. Nchuti, bakunzi b'Ijwi ry'Amerika, mwe mutwumva muri mu ntara 18 zigize igihugu cy'u Burundi muri ko mutwumva ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 ko ari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatwumva ari mu Rwanda turabahikaze mutwumva ku FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro byacu muri kwisi yose muciye kuri internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com kuri Facebook naho nyene turiyo adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara
na kajyo Ijwi ry'Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze imbere yo kuja mu ntara no makambi ndababwire muri make ko sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yahagaritse ukurahira kw'abashinga amateka bashasha b'inama shinga amateka y'umuryango kuri no wa mbere ryatumye n'urubanza rwashingishijwe n'abashingwa manza muri Sudani y'Epfo abo nabo bakaba bitwariye igihugu cyabo bavuga ko abashinga amateka bagiserukira bagenywe n'itegeko rya Perezida Salva Kiir kandi babwirizwa gutogwa ni namashinga mateka y'ico gihugu hiyo nkuru dukesha munyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru akoreye Arusha turaza kwigaruka ko mu buryo burambuye mu makuru yacu yo hanyuma mukanya dukubitira isororezo mu Burundi. Kutamenya amategeko agenga ingo n'imiryango ni bimwe mu ntandaro y'ukubaho nabi kw'abapfakazi bo ku mutumba wa Sorerezo uri muri commune Kanyosha y'intara ya Bujumbura. Ivyo bigaragarira ku bacifuza gukurikiza imigenzo ya kera batisunze amategeko. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse advitive vyinshi kuri ino nkuru.
Bamwe mu bakenyezi b'abapfakazi bo ku mutumba Sororezo wo muri zone Muyira ya commune Kanyosha bavuga ko batotezwa na baramu babo kuva abo bubakanye bitavye Imana. Ndayisaba Violeta haheze umwaka afakaye atwiganira uko baramuwe bifuza kumurira kutwiwe bikitse mu mugenzo wo hambere wo gucura.
Ama rero birashika baramwanze kubera akagatongo bagira abanyage ndiruka kwa Mustantera bashavuga ati mu ako gatongo kiwe ko yanditswe ariko ako gatongo ni gato. Murabona yasigiye inda nyamvyara mahasa nta numwe yankurikiranye kubera ako gatongo twafuye ngo ni nimenye. Bashaka kuntwara ariko kidakunda umuntu uwo barashobora kugutwara akakurira ku ivyawe kubera ubu umufakaza atawo kuvugira akashasiga gutaye yakuririye ko nk'agatongo cyangwa udufaranga ugasanga ibintu bimeze nabi uramerewe nabi gusumbya uko wari uri. Nica gituma reje nahisemo kubankira nasaba ko abagira neza bomfasha kugira singo muri zo ngorane.
Uyu mukenyezi abandanya avuga ko abo baramuwe baza kumutoteza bava muri komini Sare umugabo wiwe yamukamwo isanga intara ya Bujumbura na komine Kanyosha aho uyu mukenyezi yasizwe n'umushinga ntawe wiwe kubwizo njyane akaba adashobora kuja kurondera itongo muri iyo komine umugabo yavukamwo ari nabyo bitumye uyu munsi abayeho nabi nkuko abandanya bitwiganira.
Urabona ko mfise amahasa ari gihe ndari inzara inzara ikanyica amaberebera akaba make abana bakarira nanze nkarira hari gihe mvuga ati iyo mfuma ntangura gufa ariko nkaca zanga nihenze avuga ati mana kweri mbabarire ubu nyiyumvi yabonye ikigongo cy'ababana aramfasa ntaronse nkihangana ariko nsaba ko nosenga Imana nyene kubera uri umufakazi uca mu bibazo byinshi haraba ko nobandanye ubuzima haraba ko aba bana boba.
Tumenyeshe ko uyu mutumba Sororezo wegereye igisagara cya Bujumbura ivyo bigatuma haza abimukira benshi kuba ko mu ntumbero y'imirimo bifuza kurangurira mu gisagara ijanye n'urudandazwa nkuko abajeje intwaro babivuga ari naco gituma abakenyezi bahafakariye bahura n'ingorane cyane. Aha ni mu gihe abo mu muryango w'umugabo apfuye baca baza kurondera ibisigi by'uwabo ivyo bikabuko mu gihe abahisi baba bari bubatse izabo imbere y'amategeko kubwa kabahizirita uwundi mupfakazi atoroherejwe nabo mu muryango usigwa n'umugabo abona ko uko ari kutamenya amategeko agenga ingo n'imiryango.
Nabonye ko abantu benshi ntibazi amategeko kuko tugeze muri komine bazanye ibitabo by'amategeko bagaragaza gusoma itegeko rigenga umugore yubakanye n'umugabo bica mu mategeko n'itegeko rigenga abana ama nabona mengana ibishasha kuri bo kuko bagarutse bakabagiriza ngo nabahaye igiturire navuga ati nta giturire duhaye twe dufite ibitabo ndukoresha amategeko kuko ko ahanini birava kutamenya amategeko agenga ingo.
Uyu mukenyezi asaba ko bajeje intwaro boshira kumwete gusigurira abanyagihugu amategeko agenga ingo n'imiryango. Kuri ivyo urongoye zone Muyira ya komine Kanyosha Mitabavu Majedeo avuga ko ahabo bagerageza kubikora nubwo bigoye ko imico ya kera iva mu bantu.
Abantu barakeneye kwigisha ibijanye n'amategeko kandi bamwe barafashwa mugabo usanga bigoye ko amategeko baraduka ari ikintu kigoye kucigisha. Rero bamwe haraboneka amashyirahamwe agafasha abo twita imboneza n'abajejwe intwaro ku mitumba ugasanga rero bariko barafasha bakabasigurira mu manama na cyane cyane ko usanga hari igihe umuntu menga arikunda hanyuma ugasanga agomba gusa n'uwerekana kumenga kera hari ibyakorwa akibagira kubu ibyo bintu bitagikorwa kuko hari amategeko usanga yubahiriza ubunundi.
Nubwo hakiri izo ngorane zo guhohotera abapfakazi bubatse biciye imbere y'amategeko twibutse ko ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu buherutse kuvira hasi abubakanye bidaciye mu mategeko mu kubahimiriza kwitatura nayo mbere n'ibihano birimwo kubagararije. Mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse tuvenga ibujumbura dukwitire gatonya mu ntara ya Makamba neza na neza muri commune ya Vugizo ivugwa mu kibazo cabigisha batonda nabana b'inzoya mu mirimo yabo itandukanye ivyo bigatuma badashobora gukurikirana neza iterambere ry'ubumenyi bw'abana mu ntwaro bavuga ko ico kibazo bakizi kandi bagiye kugihagurukira bakaronsa abigisha benshi amashuri atandukanye hama abo bavyeyi nabo bagasabwa kuza barasiga izo nzoya zabo muhira ariko ngo biragoye igituma mucumva muri no nkuru ya Alain Yves irankunda
ahangira isomero y'umwaka wa kane ishure shingiro ryo ku mutumba Rubanda zone Mpinga abana bagize iri shure bari hagati ya 60 na 70 umwigisha ariko arigisha agitonda abanza guhendagiza umwana mu nyuma akamujyamika mu biro by'umuyobozi maze akabona kwinjira mu shure ariko umuravye mu maso urabona ko agumana agatima ko gusohoka kuraba uko kibondo ciwe gifisa amezi 6 y'amavuko yatondanye cifashe ibintu biruko mu gihe ari we wenyene Rudende atanga ivyigwa byose muri ino somero uno mwigisha ati ntivyoroshe gukurikirana abanyeshure
ntabwo narahegwa cyane hari aho umwana urabona ko abana bafite bari muri ayo mezi bakunda gushikirwa n'indwara nyinshi dutegerezwa kubatondana gasha tugerageza uburyo bwose bishobotse umuntu agasoka gatonya handi akabanguka akigisha mugabo rero ingorane dufita ntibiba bikigenze neza babone turagerageza kubarondera tukababura umunsi umwe yarashitse umwana nyine ndamutondana afise utuntu tw'utugorane biragorana rwose agumarira nyuma mbonye agumyarize nashoboye kuja hanze gatoyi umuntu aca aza araraba atoye mitende na gatoyi tukaca dusubira mu ishuri tukaca twigisha tubonye bikomeye tukaca tumenyesha diregiteri nawe nyine ababibona baraho gaca mvuga ati nta kundi genda urabe umuvuzi
bamwe mu bana b'abanyeshure bavuga ko bahura n'ingorane nyinshi zitewe n'uko abo bigisha batabakurikirana bitewe n'ico kibazo cy'uko baguma baja kuraba ibibondo abenshi bakavuga ko umwanya munini bawumara ku cigwa kimwe gikingi abo banyeshure bavuga ni mu gihe bakoze umwimenyerezo hageze ko babaza ibibazo cy'ico batumva umwigisha agasohoka guhendagiza umwana maze akagaruka bacibagiye Janine Dorine niyo nkuru aratubwira izindi ngorane bahura nazo
yo aca afata umwana ntimenye neza mu ishuri ishuri ntimenye ubwenge kuko mubyara kutwigisha ivyere kutwigisha atamuvuze kitatwigisha ntacange ivyoimwe ntavyane mva neza katukifanya neza ntabwenge tujya n'amanota meza turonge aronge bitaye dusanga atabikosa tugatabyoikosera wundi munsi tumva inyana atari neza
rimwe na rimwe urutonde rw'ivyigwa rurahungabana ivyo bigatuma ubumenyi bw'abana budaheza ngo buje ku mugaragaro vyihuta nk'uko amakuru dukura mu buyobozi bw'iri shure avyemeza Leoni Nikola arongoye ishure shingiro ryo ku mutumba Rubanda aha aravuga ko nawe ubwiwe bihungabanya imirimo yiwe ajejwe
ishure ifise abigisha bashika bane abadamu bashika bane batondana abana icyo ni ikibazo nkora mutima umwimbu ntuheza ngo ube mwiza kuko umwanya munini aca yitwararika iby'umwana nka twebwe kubera natwe byaza biradushikira iyo tusanze turi muri iyo shuri tuca duheza harya afashe umwana arize natwe tukaca dufata icyigwa ntibyoroshe ibyo mba nateguye nk'uwo munsi byo gutemberera amashuri numva ko bica bipfa hanyuma ingufu zikenewe ni uko tworonswa abigisha benshi nk'umwigisha umwe agize icyo kibazo ubundi nawe akaca akimufasha
mbega none abajejwe intwaro muri komine Vugizo bo bariko barakorana gute n'ubugenduzi bw'indero n'inyigisho kugira ngo mwere icyo kibazo cy'abigisha batondana abana ntikibuze ko inyigisho zitangwa uko zitegerejwe Joseline Niyibimpa ni musitaneri w'iyo komine aratanga umuco
muri komine yacu ya Vugizo ababyeyi turabahimiriza cyane gushyira abana mu ishuri mw'ishuri tubandanya duhimiriza abigisha bahari abayobozi b'amashuri mu ikomine aha muri ikomine yacu kabisa abigisha ni bake haca habaho abantu bita abakotsa kivi abantu rero babakotsa kivi aha ni n'usanga umenga ni nk'abakorera bushake mu minsi iri imbere turiteze yuko leta nayo n'umuvyeyi izokongereza abigisha tuguma turiko turabitanga mu maraporo yacu
amakuru dukura mu bugenduzi bw'indero muri komine Vugizo abandanye yemeza ko ico kibazo cabigisha batondana abana niborohegwe gukurikirana neza ubumenyi bw'abana kibarizwa cane cane mu mitumba nka yose itegereye igisagara imakamba mu bumanuko bw'u Burundi Alan Eve Irankunda ijwi rya Amerika
y'America twacari mu kiganiro iwanyu mu ntara na nabice ku masonga mu ntango impunzi z'abarundi bahungiye mu kambi ya Rusenda ari mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo zirasaba ishamwe gitaho impunzi ACR kwanonsa ibikoresho byo mu nzu birimo ibisaswa n'ibirago kuko ngo ivyo bari basanganywe bimaze guhera ivyinshi na Vedaste Ngabo
nyuma y'imyaka igera kuri ibiri impunzi z'abarundi zihungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara kivi y'amajyepfo mu nkambi yo mu Rusenda tangaza yuko zugarijwe n'ibibazo byo kubura ibirago n'ibiringiti byo kwiyororosa bitewe nuko ibi bikoresho bawe n'ishiramwe mpuzamahanga gita w'impunzi ku isi hase ubwo binjiraga mu nkambi bimaze gusaza
bo mu nkambi hari abahamaze imyaka ibiri hari n'abahamaze umwaka abo bose kuva binjira inkambi nta numwe aregera ronka ikirago ubu bose baguma barira ko batakirago bafise kandi niyo uri abatu bijanye n'ikirago nuro nk'uguhinyisha twese turarinze ari abajyama hasi arabasasa ibyatsi hasi kugira baronge ne bajyama urumbo tubaye nk'umubwo buzima turarinze turabice bazotubara kugira turaho tworonje tuza turajyama
wewe wirukaga ikirago cyane
je nenge inkambi mu demere kenze mu kwezi kwa 12 kugeza ubu sindegera ndo ikindi kirago ubikirago njyama ko carashize ndajyama nkarara mu gongo wose na babaye bukiye mu gatondo nkasanga umubiri wose umenga na mwishamba kuko chamaze gutabagurika kimeze na
hari n'izindi mpunzi zo mu Rusenda ziyamya yuko zagiye zigurisha bimwe mu bisaswa zagiye zihabwa kugira ngo zikemure ibibazo by'imibereho itari myiza bagenda bahura nayo mu nkambi hatwavuga nk'uyu mubyeyi wahisemo kugurisha ibisaswa kubera yuko yashakaga guhinduranya indyo aho abana be bari mu kibanza cy'agateganyo cyo mu Rusenda
twace tubigurisha turabyifashisha urumva nubwo bureta twaragurishije n'akarago turakagurisha kubera amezi twari tumaze ngaho sasaga kwembe tukajyama nakandi gakwembe tukifuka gasanga umugore n'umugabo bajyama ku karago kamwe bari kuduha n'uburago bubiri basi abashitsibo umushitsi nawe tumujyamika ugahema byo dufite kandi gakwembe tukamusasira gakwembe akajyamo
iki kibazo cy'ibisaswa bimaze gusaza izi mpunzi z'abarundi zivuga kikaba kigaragara cyane no mu mazu y'abasore bakiri ingaragu bakaba bashira imbere ko bibagora iyo bagenderewe n'abashitsi kubona ibyo babasasira
kuri twebwe nka tayi ibisaswa bimara umwanya muto cyane nibishobora kurenza amezi atatu kikurure kirimo iyo dufite nk'abashitsi nukuri nitironke ibyo tubaha nabo kuko akarago kamega kwiyumwe n'uburengeti bukwiyumwe umusegetera wo wodukwira ariko ibyo kwifuka n'ibyo gusasa ntabihari jiki nusaba wodukorera nuko boduhe ibisasa bikwiye umuntu agashanja akagira icyo aho umushitsi aragira n'icyo akoresha nabo
abandi nabo bagahitamo kugurisha ibyo bisaswa byabo kubera yuko amadolari 15 bahabwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isi PAM adashobora kubatunga aho kwezi kose
twabasiri bateri ibyo haraho usanga wishomerere yataye baguhaye ntimaze ukwezi na nyakara kugacuka dandaza kajengyama ku bikarito akarago narakariye bunyongera kandi ibyo bafazaga
izi mpunzi kandi zikaba zigaragaza yuko zimwe muri zo zifite ubukene bw'ibikoresho by'amasafuriya ni nyuma yaho ishyirahamwe rya Action d'Espoir umwaka ishize w'2016 ryatanze ibikoresho by'amasafuriya ku mavirage amwe aba muri iyi nkambi yo mu Rusenda
26 na 25 n'amasafuriya twarose nta byombo twarose none bige byo amasafuriya abiri baduhaye tumaze imyaka ibiri azotumaza iyi minsi tumaze nk'amasafuriya yaraheze ubu buca twiba nibitwiba nibaze batugirira ingorane kuko tudatwivye kwera tubuze ibyo dutekamo
impunzi ziba mu nkambi yo mu Rusenda zikaba zisaba yuko hase cyaziha ibisaswa n'imyambaro yo kwambara ihagije yadasinga bo kubwijwe rya Amerika mu ntara kiva majyepfo mu Rusenda
tuve mu rusenda dukubitire mu ikambi ya Nduta iri muri Tanzania imiryango y'abatwa bagerageza kugwanya ubukene uko bashoboye abagore barabumba abagabo nabo bagakora cyane cyane ubucuzi ariko baba abagore canke abagabo bavuga ko ukuronka isoko ry'umwimbo wabo arico kibarusha cyane Lance Nyongabo
Turi mu ruganda rw'imiryango y'abatwa bakorera mu soko nkuru Nduta mu gihugu cya Tanzania. Hirya no hino muri urwo ruganda, abatwa bamwe bari kubahonda ibyuma, abandi babiha umuriro bakoresheje imivuba. Muri urwo ruganda rero, abatwa bacura utwuma tw'ubwoko bunyuranye.
Twe ducura ibibezi, tugacura imbigita, tugacura inajoro, tugacura amafire, tugakora n'ibindi byuma byose.
Hari amabasikeri, tubikoresha turangura, nta bijya bindi biba byaraheze bya kizungu. Ubu funi bwaheze cyangwa itofera bitomakata bityo bubakisha amawese barazana tukabagurira
nk'abandi bose mu isoko abo batwa bakora bategereye abakiriya
mu bitatu
Mukiriya agiye badashoboye kumvikana ubwabo batwa rero niko byama abaturi ibyuma bikabura babigura
ibigugwa uko dusanzwe ngaha rwose turi mu nzu atamafaranga dufise urashobora gukora nk'imbigita zikamara n'amezi atatu cyangwa amezi abiri ugakeneye kamwe n'iyo yapokereye ya mutakaranyaraza akayigura aho usanga ari kagura nk'amajana atatu cyangwa amajana ane
umunsi urakora nk'imbigita zingahe
umunsi ugiye ndakora nk'imbigita nka mirongo itanu
aho ugacarura ko ushobora gukora
nk'imbigita cumi ndashobora gucarura n'ibihumbi bine na zitandatu neza
nicyo mirongo itanu amajyi kingana gute
amezi nk'abiri kuko ngaha ndibuka yuko ariho imbigita zimaze amezi atatu tutaragurisha hano
naho biri uko bamwe muri abo batwarengera ko utwo bakora tubasahiriza mu buzima bwa misi yose
uyu mwuga twekura tuvasitse cyane urabona nk'aha turi mu nkambi ya Nduta ubwa mbere na mbere twahora turonka indyo zikwiye kandi naho twahora turonka indyo zikwiye rwega batwa burya kuguma tujya umwuga umwe byaratunanira kandi kubera ari wo mwuga dusanzwe dukora umengo ntitwoca twicara muhira rero uwo mwuga uradufasha mu muryango turashobora gukora tukaronka nk'ayo tugura nk'utuboga hanyuma ukadusayidiya kuri izo njya za yuwe ni batuhere
bafite ikibazo ariko aho bakura amakara bakoresha mu kazi kabo nk'iyo hageze guturira ibyuma cyangwa imbere ibyuma inyishu babona ko kuba ari ukuronka agatahe kabunganira
kanyine ingorane ni nyinshi dushobora kugira turabura n'ibyuma dukora ugasanga umuntu yirunga aho yiyicariye
turashobora kuguma dufite ingorane nk'uko ibikoresho bidakwiye nk'ubu urabona turakeneye inyundo zikuru zijya tumasi turakeneye nk'ibyuma bya ishirino byo gukorera ko turakeneye nk'icyuma cyo gukoresha tukagomba nk'isuruwari tugakingiramo umuriro nk'amarori kandi tugashaka n'umutahe kugira ngo turonke umutahe
ku rundi ruhande naho abagore bo muri uwo muryango mu mihana basigara baraba utwo bafuruguta kugira ngo unganire abatambukanyi babo
dusanzwe tubumba cyangwa ndi mutwakazi wo muri Nduta nsanzwe nkora inzeso umwuga w'abasokuru n'abasokuru n'abasokuru bacu rwaciye ubwenge nabo bakora akamaro k'umwuga wo kubumba kadufitiye iyo izo nzeso twazikoze hamwe hamwe naho indya bazikase iyo wikubise amaboroke urashobora kuronka isabasaba y'ubushiracyani n'agakombe kera k'ifu ugacuzana mu muryango mu bana abana bakaba barabayeho
tubonere bagabanira igifungurwa bagitiza mu kibazo cyo kubumbiza n'agatubumbizo nkana
ku munsi ubumbi n'agazinga
ntago waye ku munsi urashobora kubumba nk'inaga cumi ntago urashobora kuronka nk'inaga mirongo ibiri
hanyuma urahetse ugakuramo amahera angana gute
ntabimenya ku buryo batazigura
ariko nk'abagabo babo aba bakenyezi bo mu muryango w'abatwa bavuga ko bahanzwe no kuronka isoko
ariko izo nkana tumaze kuzibumba ntizigurwa tuzishoye mu isoko batubwira amajana abiri batubwira ijana tugaca tuzigarukana ku muhana ntizigurwa neza uyu mwuga wari ufise akamaro tukiri mu Burundi aha no kuva kubumba ntacyo
ingorane z'uko n'utwo bakoze tutagurwa abatwa bo mu kambi Nduta bavuga ko zigira ingaruka ku mashuri y'abana babo kuko baheza bakabura icunganira udufungurwa twa pam cyane cyane muri kino gihe
ibifungurwa byagabanijwe ku bwabo batwa rero abana baca bagenda nabi nabi ku mashure kubera ikigo y'imunda Leonce niyo ngabo induta muri Tanzania ku bw'ijwi rya Amerika
Harakoze na Leonce ni iyo ngabo mu Rwanda naho mu ikambi ya Mahama havugwa ibyayura mutwe bigizwe ahanini n'urumogi binyobwa muri iyo kambi n'ugwaruka kenshi rubagwarihebuye mu buzima bwavyo Desire Hatungimana numenyesha makuru wacu mu Rwanda dutegura ino nkuru
Ikambi y'impunzi iz'abarundi ya Mahama irimo abantu barenga 55,000 bagizwe ahanini n'ugwaruka iberamwo ibintu byinshi bituma ugwaruka rumwe rumwe rutumurongo rukijukira ibyayura mutwe ugwaruka rubaha imahama ruriyemerera ko kunywa urumogi bikogwa muri iyo kambi mbere bamwe bakarunwa ku mugaragaro
ibintu byerekeye ibyayura mutwe mu nkambi hari benshi babifata ari n'abandi batabifata akarorero nko ku bantu usanga dufate nk'ikintu cy'urumogi cyoje barakiba bimwa ku mugaragaro asangana n'umupolisi aza kubafata Sabari nzi bavuga ngo baje gufata bagafita nk'urya dandaza
none nkawe uri umujene kubona abantu banywa ibiyabuyura mutwe ntibona ko bishobora kubabuza akazoza kanyu
nyene ikiyabuyura mutwe ni kibi kikubuza akazoza kuko ntibiyumvira kujiha abandi bari ntibiyumvira gukora ikintu cy'umugambi wo guteza imbere ahubwo wiyumvira kuja muri ya mahigara nyene y'abandi nyene muri akuco kiyabuyura mutwe
Igenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatanu hari misore 6 yaciriwe imanza yagirizwa kunywa ibiyayura mutwe kubona izo manza bazicira mu ikambi abahaba bariko bararorera byarafashije cyane nkuko no musore abivuga
ikigwa nye twarakyakuye usivye ko nk'abamwe tuba turi mu bigo by'amashuri kwiga ariko abo babandi nyene babikora batiga barabibonye nibaza ko byabahaye ikigwa kuko ubona aho buri kutemera mibarabara biragoye kubabona gaca mu mazu bakinyegeza birafite akamaro nyine kubera baca bagira icyo batinya hajya ni nko kubereka icyo bitwa kirazira kuko nabo barabona ati nitwa bikora ibintu bazoduhanuka bigahita babireka
iyo muhuye nkawo bahanura ngo iki
kuvuga ngo ndabahanure biragoye kuko nta naho duhurira nanje ubwanje niyo duhuye mu ibarabara ntunamuvugisha kuko unabimubwiye nk'ivyo akubona nk'umwasi wiwe
Aster tuyikorere arongoye ugwaruka rubaho muri iyo kambi ya Mahama aremeza ko ugwaruka rongoye harimwo urufatire yayura mutwe ahanini ibigizwe n'urumogi amenyesha ko inyuma y'indwi zibiri izo manza zibaye hamaze kuba impinduka zikomeye
kubisanzwe ubwo rubanza cancane kwagizeho gukimaza cyane kubera ko babonye yuko ahubwo umuntu anywa ibyo byabwenge atari kwibagiza gusa ahubwo bishobora gutuma ubuzima bwiwe buhereza muri gereza bigatuma ahubwo abandi basigaye inyuma babona yuko ejo nabandanye ibyo nabari ukuri ibyo turakabona changement sociale turana ko ubirikiraza kandi abantu hari ikintu basigaye batinya cyane mu kambi ya Mahama yivuze ikiyo byabwenge bumva ko ari kindi kintu gikomeye cyane kandi bacavuye hasi bagigunze z'umutekano zose mbere polisi n'inzego z'ikambi zose zagikuriye hasi kugira ngo cyane cyane zifate umuntu wese aregwa ko akoresha ibiyobyabwenge no kuvuga rero nk'abajene barabona impinduka cyane cyane mu kambi ya Mahama ko nk'amagira atandukanye hehe ubu umenyekanye baragushika ko bifatanywe ugafungwa ariko cyambere n'impanuro
Niyo saba Ferdinand umwe mu gwaruka rubaha imahama yijukiye inkino mbere zikaba zimaze kumugirira akamaro kuko ari mu baheruka kuronka agashimwe k'4,000 mu higanwa ry'amahoro ryabereye Kigali kwa 21 ukwezi kwa gatanu asaba bagenzi we kuva ibuzimu bakajibuntu
akamono batera nuko bijya bezo bwenge bo biheba bakaza muri sport kuko uri muri sport nta kintu nakimusura kwiyumvira cyo ku ruhande ibintu byo kunywa itabi kunywa inzoga ibiki abantu bajya nyene mu bintu by'ubusambanyi ibyo byose bica bikuvaho mu mutwe ubwo muwumvira gusa sport kire no bahanura ko boheba bijya biya mu mutwe bakaza tugakora sport kuko sport irashobora kugutunga ikagutungira n'umuryango
iyo muhuye muri bahuka mukababwira
rimwe na rimwe turabibabwira ariko hari ababyumva n'abandi batavyumva
mwomenya ko abasore 6 bo mu ikambi ya Mahama bafashwe banywa ibiyayura mutwe baherutse gukatirwa imanza uwahanywe cyane akaba yaciriwe gufungwa imyaka 2 n'igice Desire Hatungimana imahama ijwi rya Amerika
Hakoze Desire Hatungimana akabari no kuri no nkuru yewe duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi twashimire mwe mwatwumvirije twongera tubatumira gusubira kutwumviriza ejo nkaho twatanguriye abandi bagize ico bakora ni ingenieur yari kumwe muhinga bw'ivyuma na Innocent Kimenyi twemi tuzosubira kuba turi kumwe ejo yari Diane Linahazo.